ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nunge kwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimye Imana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Kuva kuri uyu wa kane, imipaka y'u Burundi n'u Rwanda irafunze. Leta y'u Rwanda iravuga ko yatunguwe n'icyo cyemezo isanga kibangamiye urujya n'uruza rw'abantu n'ibintu mu bihugu bigize umuryango w'uburasirazuba bw'Afurika. Urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwa ONU rwatangiye kumva ibirego bya Afurika y'Epfo ivuga ko Israel yakoze genocide mu ntara ya Gaza. Igihugu cya Iran cyatangaje ko ingabo zacyo zafashe ubwato bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika butwara ibitoro mu kigobe cya Omani. Ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara. Gere ku makuru avuga hirya no hino ku isi, ndi kumwe na Eugene Mukankusi na Fidele Niyongabo. Abacamanza mu rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera irahe mu Buholandi rurakomeza kumva kuri uyu wa gatanu ibirego Afurika y'Epfo irega Israel ivuga ko yakoze genocide mu ntara ya Gaza. Fidele Niyongabo.
Afurika y'Epfo isaba sentare mpuzamakungu ijeje ubutungane gusaba ihagarikwa byihutirwa ry'ibitero Israel iri kirakora mu ntara ya Gaza. Mu rubanza Afurika y'Epfo yashingishije isaba kandi sentare mpuzamakungu ijeje ubutungane gukurikirana Israel kubera yarenze ku masezerano mpuzamakungu agwanyeho nyabwoko no gukora ibishobose byose kugira ngo abanyapalestina mu ntara ya Gaza bakingirwe mu buryo bwose bushoboka byihutirwa. Afurika y'Epfo ivuga ko abanyapalestina babandanya kugeramirwa n'ibikorwa by'ihonyabwoko. Israel yarateye ivyatsi ivyo birego, yavuze ko bitagira ishingiro. Umushikiranganji wa mbere wa Israel Benjamin Netanyahu ku munsi wa gatatu yatangaje ko inteko za Israel ziriko zikora ibishoboka byose kugira zirinde kwica abasivili. Yagirije abagwanyi b'umugwi Hamas ko bakoresha abasivili nk'inkinzo. Netanyahu yavuze ko Israel iko igwanya abagira iterabwoba bo mu mugwi Hamas ko itari mu ntambara n'abanyapalestina. Yavuze ko muri urwo rugamba barimwo bisunga amategeko mpuzamakungu.
Guhera ku wa gatandatu, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ubushinwa Wang Yi azagenderera ibihugu bine bya Afurika birimo na Misiri. Fidela.
Itorokanizo ry'amakuru yo mu Bufaransa AFP ryatangaje ko atavyinshi vyatangajwe ku vyo Wang azoganira n'abategetsi ba Misiri igihe azoba ari mu rugendo muri ico gihugu. Yamara prezida w'Ubushinwa Xi Jinping yasavye ko haba ikoraniro mpuzamakungu rigenewe gutorera inyishu intambara hagati ya Israel n'umugwi Hamas. Urugendo rwa Wang mu gihugu ca Misiri ruzoba rukurikiye ugumushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken. Tegekanijwe ko abonana na prezida Abdel Fattah al-Sisi wa Misiri ku mugwa mukuru Cairo mu bindi biganiro bigenewe guhagarika ibitero Israel iriko irakora ku mugwi Hamas. Urugendo rw'umushikiranganje ajejwe imigenderanire w'Ubushinwa Wang Yi ku mugabane wa Afrika ruzomujana kandi muri Togo na Cote d'Ivoire kuva ku itariki 13 gushika ku ya 18 z'ukwezi kwa mbere. Inyuma yaho Wang azogendera ibihugu vya Brazil na Jamaica gushika ku itariki 22.
Igihugu cya Iran cyatangaje ko ingabo zacyo zafashe ubwato bwo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika butwara ibitoro mu kigobe cya Oman. Fidela.
Itorokanizo ry'amakuru rya Leta ya Iran Fars ryatangaje ko igisirikare kigwanira mu mazi cy'ico gihugu cyafashe ubwato butwara ibitoro bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu mazi y'ikigobe cya Oman hisunzwe itegeko rya sentare. Itorokanizo ry'amakuru ryatangaje kandi ko Iran yafashe ubwo bwato Saint Nicholas inyuma y'uko Amerika isahuye ubwato butwara ibitoro bwayo mu mwaka urangiye. Ingingo ya Iran yo gufata ubwato Saint Nicholas ibaye inyuma y'indwi zitari nke z'ibitero by'abagwanyi b'abahuti bashigikiwe n'ico gihugu ku mato mu kiyaga gitukura. Bavuga ko ari mu ntumbero yo gushigikira abanyapalestina mu ntara ya Gaza mu rugamba barimwo rwo kugwanya Israel. Ibitero by'abagwanyi b'abahuti vyaratumye haba impungenge ko inteko ziyobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigenzura amazi y'ikiyaga gitukura zishobora gukora ibitero byo kwihora kuri abo bagwanyi. Cyane cyane inyuma yo ku rwego rwa ONU rujejwe kubahiriza umutekano ku isi ku munsi wa gatatu rutoye ku vyerekeye kwiyamiriza abahuti.
Inteko ishinzwe umutekano ku isi ya ONU kuri uyu wa kane yamaganye ibitero by'abarwanyi b'abahuti muri Yemen ku matanyura mu nyanja itukura. Eugene Mukankunshi.
Umushinga w'umwanzuro wateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubuyapani usaba abahuti guhita bahagarika ibitero nk'ibyo bihungabanya ubucuruzi ku isi kandi bikabangamira uburenganzira bw'inzira zo mu nyanja n'ubwisanzure. Abagize akanama k'umutekano 15 bashyigikiye uwo mwanzuro, nta n'umwe watoye urwanya. gusa Uburusiya, Ubushinwa, Algeria hamwe na Mozambique barifashe. Linda Thomas Greenfield, ambasaderi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu muryango w'abibumbye ONU, yaragize ati:
Now, even as we continue to demand that the Houthis stop these attacks, we also must not overlook the fact.
Erega naho tubandanya gusaba dushimitse ko abarwanyi b'abahuti bahagarika ibyo bitero, ntitubwijwe kwirengagiza ko Irani yahaye abo barwanyi nyene uburyo bwo kugaba ibitero igihe kirekire. Mu gihe rero Irani yohagarika gushigikira abahuti, nabo bashobora kugira ibibazo byo kumenya aho ubwato bw'ubucuruzi bugeze, ndetse no kurugaba ko ibitero igihe buri ko guca mu ibahari itukura no mu kigobe cya Aden bikagorana.
The Houthis would struggle to effectively track and strike commercial vessels navigating shipping lanes through the Red Sea and the Gulf of Aden.
Abahuthi bashyigikiwe na Irani bavuga ko bacungana n'amato ajya cyangwa ava muri Israeli, kandi ko barimo kubikora mu buryo bwo kwifatanya n'abanyepalestina bo mu ntara ya Gaza. Nyamara amato aturuka mu bihugu 40 yaribasiwe, kandi yose siko afite aho ahuriye na Israeli.
Perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky kuri uyu wa kane yavuze ko guhagarika ibitero mu buryo ubwo aribwo bwose byafasha Uburusiya gukaza ingufu zabwo za gisirikare fidela.
Perezida Volodymyr Zelensky yatangaje ko amakungu adakwiye guha agahembo Uburusiya, yatangaje ko ingwano y'igihe kirekire atari ikintu ciza ku gihugu ciwe. Perezida Zelensky yabitangarije ari mu gihugu cya Estonia, aho yari ku mugwa mukuru w'ico gihugu Tallinn. Yagendeye ico gihugu avuye muri Lithuania. Zelensky ariko agendera ibihugu byo mu karere ka Baltic, ni mu ntumbero yo kurondera ko igihugu ciwe gishigikirwa mu ngwano kirimwo n'Uburusiya. Perezida wa Estonia Alar Karis yavuze ko ibihugu bicuditse na Ukraine vyotegezwa kubandanya biha ibigwanisha ico gihugu. Yavuze ko ibihugu vyo mu burengero bw'isi bikwiye kurekurira Ukraine gukora ibitero ku butaka bw'Uburusiya ikoresheje ibigwanisha ivyo bihugu vyayihaye. Perezida Karis yavuze ko ibihugu bicuditse na Ukraine bitegerezwa kumva ko mu gihe c'ingwano ibitero mu bibanza vya gisirikare vy'umwansi ari ngombwa mu ntumbero yo kugabanya inguvu z'umwansi. Ariko umugwa mukuru wa Estonia, perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky, yasubiye gusaba ko igihugu ciwe cemeregwa kwinjira mu ishyirahamwe ryo kwibona abansi ry'ibihugu byo mu buraruko bw'ibahari Atlantique, OTAN. Yatangaje ko igisirikare cy'igihugu ciwe cokomeza inguvu z'iryo shyirahamwe.
Murakoze Eugenie Mukankunsi na Fidele Niyongabo mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com, na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA Radio yacu
iwanyu mu ntara.
Kire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Kuva kuri uyu wa kane imipaka y'u Burundi n'u Rwanda irafunze, byatangarijwe mu nama y'umutekano yahuje minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'abayobozi bashinzwe umutekano mu ntara ya Kayanza. Inkuru irambuye Desire Hatungimana.
Mu nama yahuje umushikiranganji Martin Interetse n'abajejwe intwaro guhera kuri buramatari bamustaneri bose be n'abarongoye Amazone mu ntara ya Kayanza, tutibagiye abarongoye abandi mu gipolisi. Uwo mushikiranganji w'intwaro ya hagati mu gihugu umutekano n'iterambere rusange yamenyesheje ko Leta y'u Burundi yahagaritse imigenderanire bari bafitaniye n'u Rwanda. Yaciye aboneraho kumenyesha ko imipaka yose u Burundi busangiye n'u Rwanda yugawe guhera kuri uno wa kane. Ntitwashoboye kuronka uwo mushikiranganji kugira amenyeshe abarundi n'amakungu nimba imipaka yugawe ariyo ku butaka, mu mazi no mu kirere. Mu majwi dukesha abari bitabiriye iyo nama, yamenyesheje ko batashobora kubandanya bagenderanira n'igihugu kibitsa abansi b'u Burundi atakindi barota atari uguhekura u Burundi.
N'umunsi twatuga imipaka kandi utavugenda ntadenga ingo yafashe yababwiye mu byumve ntacyo kuvuga ngo nshingo nemba kasenyi ngo cyangwa kanyaru ngo ngiye mu Rwanda cyane nabibaho ntaho dukeneye n'abari bari ngaho gatapfa twabirukanye nabo nyinshi kubera twasanze dufise umubanyi mubi. Paul Kagame umubanyi perezida w'u Rwanda barahagaritse imigenderanire nawe ikabanza yihanura kuko afise imigambi idatomoye niwe abikaka kuvuta zibi zononera abarundi nka zose zicimwe.
Iyo migenderanire mibivugwa n'umushikiranganje n'interetse yemejwe kandi na buramatari wa Kayanza Colonel Kishayo Remy yamenyesheje muri iyo nama ko umutekano mu ntara arongoye ku rubibe ihana n'u Rwanda utifashe neza na gato. Buramatari Kishayo nabo arongoye mu ntwaro bamenyesheje muri iyo nama nk'uko abari muri iyo babibwijwe rya Amerika ko keretse ibyo byashitse ku rubibe Kayanza ihana n'u Rwanda mu yandi makumine iyo ntara hatekanye
n'ingabo z'u Rwanda zarenze urubibe gatoyi hanyuma bahura n'umwenegihugu baramo kubagura zica dusubira inyuma ariko nta cyanonekaye kuko ingabo z'u Burundi zari zihaciye ziriko zirakizura tukizera yuko baramasoda b'u Rwanda bari baje gutata kugira baraba ingabo z'u Burundi zoba zikamangamiye novuga yuko ubwo rw'intara nta migenderanire ikomeye n'indongozi z'u Rwanda kuko twabonye ata kamaro kuguma tugiranira imigenderanire ariko tubona yuko bariko baratwumva.
Mu zindi ntara zihana urubibe n'u Rwanda nka Ngozi na Kirundo amakuru dukesha abanyagihugu bo muri izo ntara bamenyesha ko umutekano wifashe neza. Mu ntara ya Cibitoke ni abanyagihugu baho batumenyesheje ko mu mpera z'umwaka kuva kuri Noheli hagiye harumvikana amasasu menshi mu kibira cya Mabayi ariko ntibamenye ibera muri icyo kibira. Gufunga iyo mipaka bishitse mu gihe mu mpera z'umwaka w'2023 umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yagaragaje ko atishimiye umubano w'u Burundi n'u Rwanda. Yabishikirije mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi ku igenekezo rya 2029 ukwezi kwa 12 yongera abisubira mu mijambo yashikirije abarundi risozera umwaka w'2023.
Iyo migwi ihabwa indaro, ihabwa ibyo kurya, ihabwa amabiro bakoreramwo, ihabwa amahera n'igihugu bicayemo naho mu Rwanda no hanura igihugu cy'u Rwanda yuko bamenya ko babandanije barera umuntu ariko arica inzoya bariko bari mu mugwanko bariko bari mu mugera w'inzankano hagati y'abene gihugu b'ivyo bihugu bibiri.
Kuva igitero cy'abantu bitwaje ibigwanisho cyabaye ku genekezo rya 2022 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2023 ivugizo komine Gatumba intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi kigahitana abantu 22 Burundi bwaciye butangura kwagiriza u Rwanda ko arigo rufasha imihari gwanya leta y'u Burundi. Leta y'u Rwanda yamirekure ivyo bitero by'u Burundi mu itangazo yasohoye ku genekezo rya 2029. U Rwanda rwamenyesheje ko atanahamwe mu buryo bwa ribwo bwose ruhuriye n'imigwi igwanya u Burundi. Rwamenyesheje nyabona ko n'abagwanya b'Abarundi binjiye ku butaka bw'u Rwanda bashikirijwe leta y'u Burundi. Icyo gihugu casavye u Burundi ko ibibazo bufise vyoganirwa biciye mu nzira za diplomasi hakaboneka inyishu yumvikanywe ko na bose. Iyo mipaka y'u Burundi n'u Rwanda yongeye gufungwa na leta y'u Burundi yari yafunguwe mu kwezi kwa 11 mwaka 2022. Na mbere mu gufunga iyo mipaka leta y'u Burundi yagiriza u Rwanda ko rubitsa abansi b'u Burundi bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka 2015. Leta y'u Rwanda mu itangazo rigufi yasohoye kuri uno wa kane igenekezo rya 11 yamenyesheje ko biciye mu binyamakuru yamenye ko leta y'u Burundi yafashe ingingo yonyene yo kongera kugara imbibe ihana n'u Rwanda. Leta y'u Rwanda imenyesha ko iyo ngingo ibabaje ije kuburabuza uruja n'uruza rw'abantu n'ibintu hagati y'ivyo bihugu ikaba iciye kubiri n'ivyo gihugu ciyemeje mu bijanye n'imigenderanire y'akarere n'igenga umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko EAC. N'ingingo yakiriwe nabi na bamwe mu banyarwanda twaganiriye bamenyesha ko kubuza abaturanye kugenderanirana bitabereye muri kino kinjana isigezemwo. Hari ni watumenyesheje ko yari mu myiteguro yo kuja i Burundi agashimira Imana ko iyo ngingo yafashwa kiri mu Rwanda. Deziratunga Imana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Itangazo ryashyizwe hagaragara n'ibiro by'umuvugizi wa leta y'u Rwanda riravuga ko leta y'u Rwanda yamenye binyuze mu binyamakuru icyemezo kitumvikanyweho cyafashwe na leta y'u Burundi cyo gufunga imipaka bufitanye n'u Rwanda. Iryo tangazo rirakomeza riti iki cyemezo kidashimishije kizabuza abantu n'ibintu kwinjira no gusohoka mu bihugu byombi kandi kibangamiye amabwiriza ngenderwaho agenga umuryango w'uburasirazuba bw'Afurika. Itangazo nuko risoza. Tukivuga ku Burundi, umunyamakuru Florian Irangabiye yitabye urukiko kuri uyu wa kane mu mwaka ushize yari yajuririye igifungo cy'imyaka imyaka 10 yahawe ashinjwa ibyaha birimo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imitwe irwana. Pierre Claver hano inkuru.
Floriane Irangabiye yarengutse muri sentare ntayinyuzwa igisata ca gasambura manzi Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Yitabye muri sentare inyuma y'umwaka urenga ko indwi imwe akatiwe igihano cyo gufungwa imyaka 10. Uwo mumenyesha makuru niwe yunguruje urubanza ari kumwe n'abashingwa manza biwe, kuko kubwabo icaha cyo gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imigwi igwana ataco yakoze naharico camwagiriye. Igihe yafatwa agafungwa haraheze umwaka n'igice ubutungane bwamwagirije ku icaha yagikoreye ku iradiyo ikorera mu buhungiro yitwa Igicaniro, ari nayo yarasanzwe akorera i Kigali mu Rwanda. Icyo gihe yafatwa yavuze ko yari yagiye mu Burundi mu manza z'umuryango. Abacamanza basiguye ko mu kiganiro yacikirije kuri iyo radiyo yahaye ijambo abansi b'igihugu ndetse yifatanya nabo. Kuri uyu wa kane iburanishwa ry'urubanza ryamaze umwanya urume rumara nk'uko abariyo babibwijwe rya Amerika. Mu minota itarenga 10 abashingwa manza biwe baseguriye abacamanza ba sentare na inyuzwa ko atakimenyetso na kimwe kihari cerekana icaha Irangabiye yagirijwe ku rubanza rwaranzwe n'amahinyo n'utunenge kw'amategeko yahonyanzwe gutyo ku iyo sentare yofata ingingo yo gufuta ubwo rubanza, ndetse Floriane Irangabiye akarekugwa atakirenze gusabwa. Abacamanza bamaze kumviriza ivyo Irangabiye n'abashingwamanza biwe bifuza bace bashira urubanza mu mwiherero. Urubanza ruheze abashingwamanza biwe ntacu bashimye gushikiriza abamenyesha makuru, bamenyesheje ko ivyo bashikirije mu iburanishwa ry'urubanza bikwiye. Bongera ko kubazogira ikindi bashikirije ingingo ya sentare na inyuzwa imaze gusohoka. Ni dosiye ikurikiranirwa hagufi n'amashyirahamwe mpuzamakungu cane cane ayaharanira agateka kazi na muntu n'akabamenyesha makuru. Antoine Kaburahe atwara ikinyamakuru Iwacu n'umwe muri abo kuri mikro y'ijwi rya Amerika. Uyu asanzwe ari mu nama nshingwantwaro y'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'abamenyesha makuru batagira imbibe Reporters Sans Frontières. Avuga ko yasomye neza ibyo Floriane Irangabiye yagirizwa agasanga ahubwo uwo mukenyezi yari akwiye guhabwa agashimwe.
Nasanze ibyo bavuga ari na bimwe umukuru w'igihugu yiri kwaravuga nabo nyene ubunyonyezi utungane bukora nabi agateka ka muntu katubahirizwa. Ni vyiza yuko umumenyesha makuru yerekana ibigenda neza, ariko na cyane cyane n'ibitagenda neza, kandi abari kwarubaka abari kwarafasha abarongozi na karenganyo gakomeye yakorewe.
Irangabiye ni bo mugore umwe rudende w'umenyesha makuru afunzwe muri Afrika. Inyuma y'urubanza kuri uyu wa kane yaciye asubizwa mibohero rya bubanza ahamaze hafi amezi atatu afungiwe. Imbere yo kujanwayo yabanje kumara umwaka urenga imuginga mu buraruko bw'igihugu. Uwutwara urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi Alexandre Niyunge ko abona ko umuvyeyi w'utwana tubiri tutararenza imyaka 10 azira umwuga wiwe.
Ikibanza ciwe sico mumpimba sico mugasho. Floriane nta kindi ariko arazira atari umwuga wiwe. Turasubiye gusemerera ko yorekurwa agasubira mu muryango wiwe agasubira gukora umwuga wiwe.
Irengutswa rya Irangabiye rije inyuma yaho mu mpera z'umwaka uheze ishyirahamwe mpuzamakungu rikingira agateka kazi na muntu Amnesty International ritunganirije urugendo imbere y'ubuserukizi bw'u Burundi mu gihugu c'Ububirigi. Ryari ryifuza ko uyu munsi hatogera uwo mumenyesha makuru atararekugwa, kuko ku bwaryo ariho nyangwa rikabije ry'agateka k'abashaka gushikiriza ivyiyumviro. Maitre Tony Nkina aheruka gufungurwa amakungu abigizemwo uruhara mu gusemerera. Kuri mikoro y'ijwi rya Amerika uyu aheruka gusiga Irangabiye mu munyororo, yibaza ko n'ubu ako kamo k'amashirahamwe mpuzamakungu n'ibihugu vya rutura kamukuyeyo gashobora kugira ico gafashije.
Uruhara rw'amashirahamwe mpuzamakungu hanera agateka kazi na muntu ni ntangere mu gukebura ibihugu bitubahiriza ku gateka. Ni muri iyo ntumbero ayo mashirahamwe ahamagariwe kuvugira umumenyeshamakuru Floriane Irangabiye afunzwe hogwa umwuga wiwe. Birakwiye ko ishirahamwe mpuzamakungu n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya hamwe n'abaserukira ibihugu vyabo mu Burundi bakwitwararika cane ico kibazo nk'uko bagiye barabikora muri kahise kuri Jeo Maitre Tony Germain Nkina hamwe no ku bandi baharanira agateka kazi na muntu bahoze mu munyororo. Leta y'u Burundi irakwiye kurekura uwo mumenyesha makuru kuko icaha yagirizwa atacyo yakoze. ibikoze gutyo yoba bayerekanye ko ishyigikiye ubwigenge bw'ubutungane.
Kuri uyu wa kane, bamwe muri abo bategwa akamo bari baserukiye ibihugu byabo mu rugo rubanza. Aha twavuga nk'abaserukira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ububiligi, Ubudage n'Ubumwe bwa Buraya, nk'uko amasoko y'Ijwi rya Amerika abyemeza. Pierre Clavier ni inkuru ku bw'Ijwi rya Amerika.
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Afrika y'Epfo yareze Isirayeli ibyaha bya jenoside ku banyapalestine mu ntambara irimo irwana na Hamas mu ntara ya Gaza. Kuri wa kane, ikirego cyatanzwe ku rukiko mpuzamahanga rw'ubutabera rwa ONU, urukiko rurakomeza kumva. Kuri wa gatanu, impande zombi, navuganye na Valentin Akayezu ukora ubushakashatsi ku bucamanza mpuzamahanga muri kaminuza ya Notre Dame mu Burundi, asobanura uko uru rubanza rukwiye kwakirwa.
Kugira ngo bivugeho ni mu buryo nihuse, hari ituntu tubiri ngira ngo mpereho. Akambere ni ukubanza kwibaza kubera iki Afurika y'Epfo. Afurika y'Epfo ntago iri kure ya Isirayeli mu abazi amateka yayo mu rugamba rwo kwibohora apartheid. Bazi ko harimo Abayahudi benshi babigizemo uruhare rukomeye kugira ngo ibashe kubigeraho. Na Nelson Mandela ubwe yigeze kubivugaho mu bihe bitandukanye. Ariko Afurika y'Epfo ikaba yarakomeje guhagarara kuripo icyo nakwita pozisiyo ku murongo wayo wo kuvuga yuko Abanyepalestine nabo bafite uburenganzira bwo kugira igihugu cyabo bigengaho, leta yabo bigengaho, ibyo bakabihera nabo ku byo banyuzemo muri Afurika y'Epfo ubwo abirabura bahakanirwaga uburenganzira bwo kubaho nk'abantu buzuye, nk'abantu bafite ubwisanzure nk'abandi bose. Ubwo rero uwo murongo niwo Afurika y'Epfo yakomeje guhagararaho kugeza uyu munsi. Icyo uhagazeho, ababikurikirana bazi pozisiyo ya Afurika y'Epfo muri mu muryango wa Afurika yunze ubumwe, African Union, aho Israel yagiye isaba kuba indorerezi. Ariko ibihugu nka Afurika y'Epfo na Nigeria bikaba byarakomeje kugaragaza yuko mu gihe Israel itemeye uburenganzira bw'Abanyepalestine umwanya wo kuba indorerezi muri African Union itagomba kuwemererwa.
Yego, ariko se ikibazo nk'iki ngiki, ariko se ikirego nk'iki gifite ayahe mahirwe yo kugira ngo kigire icyo kigeraho?
Urukiko ruri hano irahe, urukiko mpuzamahanga rw'ubutabera ni urukiko rw'umuryango w'abibumbye, rutaburanisha abantu, ruburanisha za leta gusa. Za leta zemera ububasha bwazo kandi ziri abanyamuryango membre wa Nations Unies, abanyamuryango w'umuryango w'abibumbye nibo baburanyi bashobora kujya muri ruriya rukiko. Afurika rero y'Epfo yajyanye Isirayeli muri ruriya rukiko kuko iyirega ibikorwa bya jenoside iri gukorera muri kiriya gice cya Gaza. Reka nsubire inyuma gato, nge muri charte yashyizeho umuryango w'abibumbye, n'icyo twakwita constitution y'umuryango w'abibumbye, la charte des Nations Unies, mu ngingo yayo ya 51 harasobanutse neza. Iyo ngingo ya 51 yemera uburenganzira bw'ibihugu bwo kwirwanaho, icyo bita droit naturel de légitime défense, ni uburenganzira bwo kwirwanaho igihe bivogerewe, igihe bitewe, igihe umutekano wabyo uhungabanijwe. Iyo ngingo ya 51 ishyiraho charte ya Nations Unies irabyemera cyane, ariko ikongera ikavuga iti ntago igihugu gipfa kwirwanaho gutyo gusa, kigomba kubibanza kikabimenyesha umuryango w'abibumbye binyuze mu kanama cyangwa se mu nama y'amahoro n'umutekano, icyo bita Conseil de Sécurité, inama y'amahoro n'umutekano w'umuryango w'abibumbye igomba kubimenyesha. Rero ejo bundi habaye ibitero bya Hamas, ababikurikiranye barabyumvise, ibihugu inshuti za Israel za leta zitandukanye zahise zihaguruka zikavuga ziti uburenganzira bwa Israel bwo kwirwanaho bugomba kubahirizwa. Biriya twise droit de légitime défense, uburenganzira bwa Israel. Ariko kugeza n'uyu munsi ntago umuryango umuryango w'abibumbye wari wabyinjiramo cyangwa se wabisabwa kubyinjiramo.
Byaragaragaye Uburusiya bwateye Ukraine buregerwa muri urwo rukiko n'ubu ngubu rwarezwemo Israeli. Kugeza ubu n'ubwo urukiko rwafashe ingingo isaba Uburusiya guhagarika komeza gutera Ukraine, n'ubwo Uburusiya ntabwo bwahagaze, n'ubwo rwose tutazi icyo urukiko ruzemeza. Ibyemezo by'urukiko ubundi bimaze iki niba bifatwa ntibyubahirizwe?
Roni, nta polisi ifite yo gushyira mu bikorwa ibyemezo byayo. Ni ukuvuga ko ibyemezo byayo byubahirizwa biturutse ku bushake bwa za leta, ariko bifite ingaruka zikomeye. Uburusiya bwajyanywe muri uru rukiko byatumye hari ibihugu byinshi byinjiramo mu gukondana kiriya gikorwa cy'Uburusiya. Nubwo wenda isi isa nk'iyacitsemo kabiri ubu ngubu, ariko ni igikorwa cyabaye cyamaganywe n'ibihugu bitandukanye n'imiryango mpuzamahanga, binagera n'aho urukiko mpuzamahanga noneho mpanabyaha ICC rubyinjiramo rutangaza amanda. Nuko bari bamaze kumenya kamere yo kwica amategeko mpuzamahanga n'uburenganzira bw'igihugu mu kwigenera uko kigomba kubaho. Mu gihe Israel yaba itsinzwe, yaba ari intsinzi ikomeye cyane muri politiki mpuzamahanga ya Palestine no kubyisaba yuko igomba kuba igihugu kigenga.
Valentin Akayezu ukora ubushakashatsi ku bucamanza mpuzamahanga ukabutuyirahe mu Buholandi, ndagushimiye cyane ku bw'aka kanyu haye Ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane Venise.
Aha ni udusoreje ikiganiro iwanyu mu ntara. Ndabashimira mwese kuba mwaduteze amatwi aho muri hose ku migabane yose y'isi, cyane cyane abari mu Kayanza na Ngozi mu Burundi, abari mu Ngororero na Nyange mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda, abari mu Karere ka Namiho mu Bubiligi. Turabashimira kuba mukurikira Radio Ijwi ry'Amerika buri munsi. Dukomeje kandi gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: umubiri ucyura ubutije. Umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu. Yo yabaye igisubizo cyacu. Tanzi jambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tugona. Turayaga tugahuza yo Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'u Burundi. Yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu. Yo yabaye igisubizo cyacu. Abakozi bakarorero batanga makuru ahumuriza, baratanga ijambo kuri bose. Yo batavangura mu myaka imaze isamirana, ibyiza gusa nibyo byayiranze. Nibiri imbere nta nkeka Africa.